Radio Indundi Culture, amakuru mu Kirundi.
Nolis Nduwimana.
Ni Radio Indundi Culture mubandanya mwumviriza mwakoze mwebwe mwese mwahisemo gukurikira ibiganiro byacu ndabahaye nikaze muri ano makuru yo kuri uyu mugoroba ano makuru tuyahere kuri bikuru bikuru biyagize. Abanyagihugu bo muri karitiye Ruziba muri komine Muhamu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura aheza amezi indwi hamenetse igikono c'ishirahamwe amazi wota bahora bikora ko batangiwe gufatwa n'indwara ziva kw'isuku rike. Abo bavuga ko ari kubera atacakozwe kugira basubire kuronka amazi meza. Mu by'indero ihuriro ry'amasendika y'abakozi bo mu gisata c'inyigisho rirasaba ko ingorane zibonekeje muri ico gisata mu mwaka w'ishure turiko turarangiza zotorega umuti umwaka w'imirije ivyigwa bikagenda neza. Tubafitiye n'inkuru y'inkino nkuko mubimenyereye imisi yose ya mbere. Uno munsi tuvuga ingene urukino rwo guterura ibyuma rwagiye ruratera intambwe mu Burundi gushika ruronka amategeko rugenga. Utuma amajwi bashikira ni Kofi uribye rubera intwari. Twongeye kubaha ikaze
Radio Indundi Culture.
Nasubiye kuhamwiriwe. Abanyagihugu bahora bifashisha igikono cashikiramwo amazi yatangwa n'ishirahamwe amazi wota haheza amezi indwi kimenetse aho ni muri karitiye Ruziba mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura. Batangiye gufatwa n'indwara ziva kw'isuku rike. Abandi nabo bemeza ko hari ibikorwa bisaba amazi batakirangura. Abo banyagisagara bababazwa n'uko basavye ko iyo nyubako rusange yosanugwa ariko atacakozwe. Bene iryo shirahamwe batwemereye kugira ico bashikirije mu makuru yacu yo hanyuma, ariko abanyagihugu bagumana impungenge ku magara yabo ari se ndayizeye.
Uko amazi tuyagura kubeye ndende kandi uburyo nabwo bwo kuronka.
Abona abanyagihugu muri Kartelu zibazone Kanyosha komine Muhamu gisagara cha Bujumbura berekana ingorane bamaze kugira kuviga ikono cashikiramwe amazi yatanzwe n'umugambi amazi wotaka imenekeye nticasubirizwa. Basigura ko hari ibikorwa batakirangura kandi ko bakoresha uburyo bwinshi kugira bashobore kuronka amazi meza.
Bwe amazi aha muri Kartel yacu ni kibazo. Ibido turayigura 15,000 ibihumbi bibiri, bibiri na abiri, bibiri na atanu, turayagura twabuze kuko urumva nta kundi turi bubigenze turiyakira.
Gaca binatuma n'abantu benshi bati badahurumbira kubaka, nabubaka birabagora cyane, bafise ikibazo kidasanzwe kubera atamazi abahari n'iterambere gaca riba rike cyane.
Ku badashobora kuronka amafaranga yo kuyariha bikora ku mazi atemba bavuga ko atari meza, ari naho muri ico gice hamaze kwibonekeza indwara ziva ku isuku rike.
Hari ahantu atemba hantu bita mu Kirungwe, ni amazi mabi cyane. Niyo baca bagenda bakayora kariyo batekesha bakamesuza bakoga n'abantu baba banye nyene hafi nyene bariko baragwara za ngwara korera kubera ryasukurike rya yamazi babuze.
Nibake batagwaye grip ukorora cyane ubushuhe ivyo byose bigatumwa rero niyo adafise n'amazi bashobora kuca bagira ubushuhe cyane mbwa yufise nk'amazi kenshi biratuma.
Abo banyagihugu bemeza ko ico kibazo bakimenyesheje ku mwanya, ariko gushika ubu akaba atawura bamenyesha aho kigeze ivyo bafata nko kutitwararika ico kibazo.
Barabitanze ko raporo imbere y'igihe chef de quartier araza arashika aratabaza aratabaje aho bishoboka turafata ama video nko baraza barabifotora barabiraba mugabo nabo nyume ngo harabayemwe no gukwega kuguru nta kintu na kimwe bigeze baza kuraba mu nyuma ngo basubiremwo baduhe n'ihumure ti yamaravuba amazi mu roya ronka canke ngo batumenyeshe tuti mwihangane baturemeshe.
Bagasaba ko ico kibazo cotorega umuti kuko ahatagira amazi atabuzima.
Turasaba nyakubaho umukuru w'igihugu wewe yari yaratwiyumviriye ko nuba twiyumvire kuko abanyagihugu bararushe gose.
Abo babijejwe nuko botugirira kigoro ni kuri bakakidukemurira kuko nta buzima dufise tudafise amazi.
Mu kwezi kwa kane umuhanuzi wa musitanteri wa komine Muha yari yatumenyesheje ko bagiye gushikiriza ico kibazo abajejwe gusubiriza ivyo bikono kugira ico kibazo gitorega umuti. Kuri uwa mbere twakuye mwishirahamwe amazi wota batwemereye kugira ico bashikirije kuri uyu wa kabiri. Amakuru twakuye muri zone Ruziba yemeza ko ico gikono kimaze amezi agera ku ndwi kimenetse.
Arise ndayizeye ibyo biruko rero mu gihe umukuru w'inama nshingamateka yaheruka kugabisha ku ikiza cy'umugera w'indwara ya corona 19 cyasubiye kwibonekeza mu gihugu. Ku munsi wa kabiri w'indwi iheze umushingamateka Gerard Daniel Ndabirabe yahamagariye abantu bose gusubira kwijukira umugenzo wo gukaraba n'amazi meza n'isabune hamwe no guheba kuramukanya bakoranye ko
cyakiza covid 19 yaragarutse kandi ngo irakomeye kurusha yari hari imbere. Mwongere mukara
ni wanyu musheha amazi gukaraba mu maserivisi atarukanye musheha amazi gukaraba narumvise ko hariho abantu bari mu bitaro hariho abarundi bari mu bitaro kubera yo covid nshasha mengo sinzi ni mu bivuga ko ari nshasha mukarabe mukarabe mureke kuramukanya arabo nzambona baramukanya imwe na imwe yo na zungurutse gatoyi ibyo kuramukanya mongeye mu bihebe gusa mukarabe pe niyo covid rero gufatiye kagufata muzini ngorane z'ibibazo kikunyarukana
tugume mu gisagara cha Bujumbura nyene ariko tuvuga ibijanye n'urudandazo aho bamwe mu badandaza b'ibitoke bibamwe imihu bita utumara amasenge bidoga ko batacorohewe kuronka aho barangura ico kidandazwa bamwe basigura ko bakironka mu ntara za kuri gisagara bikabahombya ibyongo ni kubera aho ibyo bitoke byari bigwiriye mu ntara ya Bujumbura bigiye biragabanukira buri mwaka kubera indwara zabiteye hamwe n'ituka gisi ibyo kandi birateye impungenge n'abaguzi abo bose basaba ko hoboneka imbuto shasha zorindi dondwara ziriko ziratera bitoke mu myaka ya none n'inkuru ya urivye kwizera
hambavu y'abarimye berekana ko igitoke bita kamara amasenge kiriko kiraho na mu ntara ya Bujumbura gushika ubu hari abadandaza bahora barangurira muri iyo ntara bahisemo kuja gukura ico kidandaza mu zindi ntara uyu dusanze ku isoko ya kote bavuga ko bibatwara umwanya eka n'uburyo bwinshi kuko aho babikura ari kure ahasanga ari muri ico gice naho nyene ico gitoke kiriko kiragabanuka
mu gihe giheze twahora bukora ngaharuguru muri rirare hama haruguru muri rirare rero bgarage burahona bipanye n'ituka gisi hama haruguru muri rirare bumaze guhona twashe tuzatangura kuza turaza kuburondera haruguru za ngozi murambya naho nyene buri ko buragabanuka kuko twaratubukura yo muri ndese ukiri kwa kundi nyene twaratubukura yo
aho bavuga ko ubumara amasenge bwazimbye bafatiye uko bahora baburangura hari nabavuga ko bagenzi babo bareka ico kidandaza bakarangura ibindi
byoroshe kugata bironke burazimbye cyane usanga umuntu amahera hereye mu matiki usanga umuntu atacari karakore harabo byankira bakabona nyene atakino bakorera ko cyaba bashima kubihagarika
urabona ko kanini hari karemba yakaranguye makeya na 70 cyangwa 80 nako ukaguze 15 ukakase n'ubuhando bungahika mu 34 ukakase nta muntu aguha 4 abagaburira abantu kubera ibintu byarahinduse amahera ntayo mu bantu arose yorasi amahera makeya na kuyoga yoga banganya ngo ashikire ibyamu tusanga udandaza ibyamwa nta kazi afise
uyu musumyi wasigura ko kugura iyo mihwi bitoroshe kuko izimbye ahamenyesha ko bahebye kuyifungura kuko atakundi bari bugire
imara amasenge ubu wagahando ni 10,000 cyangwa 12 urumva ko ari mu kiro cy'ibiharage n'umuceri tutatureka kugura imara amasenge twarazuhevye na mara toronga yo kugura imara amasenge n'ibiharage
mu byo basaba rero nuko abajeje gufata ingingo bogarukira ico gitoke kivamwe imihu
bwa mbere boraba aha ubumara amasenge bwahora burimwa bakaraba isindi mu ngorane yagize hama ico gitegwa kamara amasenge kigasubira kikaboneka
igitoke kivamwe imihu kiri mu bwoko bw'ivyamwa kandi gifise ico congerereza mu mubiri kucihereje ihando ryahora rigugwa amafaranga ari hagati y'5,000 na 10 ubu rigugwa amafaranga ari hagati y'10,000 na 15 y'amarundi amakuru radio Indundi Kirtire yahawe n'abamubarimyi bo mu ntara ya Bujumbura mu mpera z'indwiheze avuga ko iho nagice gitoke cyo bajyavuye ku ndwara hamwe n'ituka gisi
radio Indundi Kirtire
Radio Indundi Kirutiro turamandanya nano makuru ishiramwe passe miri hamagarira abarundi guhindura ingendo rivuga ko ritwe impungenge n'urugero abana hamwe n'ugwaruka bariko bakoreshwa mu bikorwa bya politike mu gihe canone iryo shiramwe ribona ko ibi bishobora gutuma indero n'ubuntu by'ugwaruka bisubira inyuma mu mwihezo wiwe nyuma y'amatora yaheruka mu Burundi mu 2020 umukuru w'iryo shiramwe yasanga leta yuhagabira kubw'ineza y'ugwaruka Faustin Ndikumana nasaba ko ibikorwa by'imigambwe toja birabifatiro y'imirimo yose mu gihugu
instrumentalisation de la jeunesse muri politique kije rero gusongera isi haro formation scientifique yusanga ni buya abana higeze twose turabibona haje mo instrumentalisation politique ibi byuka abantu batangiza mu migambwe basha bye kundiro y'ugwaruka na morality gukora no kugira levare basha aho vraiment ubuho wa wango ngahagira sire kuvida ama service militaire obligatoire aho vraiment jewe turiko dutaka aho barahagabira kuko ugaruka arashobora gusubira inyuma politiki iri kirononera iby'ubutunzi inyishi twe tubona ni conscience ya leta n'umugambi uri kubutegeka urukiza gu Burundi urupfu gu Burundi ruri mu minwe yabo bagende bicare babimenye bati urukiza rw'iki gihugu uri minwe yacu liberté économique abantu bakuri byo kabanye politika cabivanga mu gukora environnement des affaires gira secteur privé kuri ngabo usanga ari bo baje imbere nitwe turabadanda turi ibi amategeko ntakurikizwe kukinjwa n'ubutungane harajamo n'umugambwe kugironke isoko kugira ugiriki ibintu nyene byakajagari kabisa ku izo sosiyara zo kuvuga ngo abantu bose ngo bacitse ngo bari mu mugambwe nguri ku butegetsi oya isiyo kwezi kwezi n'uko abantu bindi ko mu butandukane bwa bagihanwe barabona kiri essentiel iterambere y'igihugu ninda kubashira ngo nimutse ngo tuce mu mugambwe umwoya ntagiwa gihindutse yamemede kura mu mugambwe zijamo
ihuriro ry'amashyira hamwe akorera mu gisata c'indero mu Burundi naryo risaba ko ingorane zibonekeje mu bijanye n'inyigisho y'umwaka w'ishuri uri kurarangira zotorega umuti mu mwaka w'ishuri wimirije muri ibyo mukuru w'iryo huriro washikiriza nk'intunganyo y'ibyigwa mu gisata c'indimi hamwe n'ibyigwa by'ubuhinga bidatanga umwiziro ku bumenyi bw'ugwaruka Antoine Manuma abona ko ubu hageze ko leta yoshinga uburyo bwose bukenewe kugira ngo ibyigwa bitangwa mu ntunganyo nshasha bibe byateguwe
igifaransa mu mwaka wa mbere w'ishure shingiro cyategezwa kwigishwa hakoreshejwe iradiyo ariko aya maradiyo ntayahari kanatsinda nta mwana w'umwaka wa mbere ashobora gutahura ibishikirizwa n'iradiyo ariho agitangura kwiga rurimi mvamahanga umwaka wa mbere nyene integuro y'icigwa c'ikirundi itegekanya ko umwana yiga integuro zibiri iyo mu wa mbere niyo mu wa kabiri zifatiye ku ndinganizo ya kera ibyo bituma umwigisha yiruka n'umwanya umwana nawe ntaheze ngo atahure kandi atsimbataze ubumenyi ibiharuro mu mwaka wa kane byigishwa mu gifaransa umwana ntashobora gutahura ibyo ariko ariga kuko ntabaratsimbataza ubumenyi muri urwo rurimi abahinga berekanye ko umwana yiga neza akoresheje ururimi kavukire ngo icyo cya kane cy'ishure shingiro icigwa cy'ubuhinga bita science technology kirimo ibyigwa biology chimie physique technology de l'information de la communication nta mwigisha yanonosoye ibyo byigwa byose umwe wese aca yigisha ibyo ashoboye ibindi akabishyira ku ruhande inyuma y'ishure shingiro ururimi rw'igifaransa rufatwa minenegwe kandi ariko rwigishwamwo bifise ingaruka mbi ntahuro y'ivyigwa gushika muri kaminuza n'inyuma yaho dusaba leta kurondera ubwo buryo bukenewe ku neza y'ugwaruka n'igihugu impinyanyuro shasha zokogwa intambwe ku ntambwe kandi zateguwe
Antoine Manuma ni umukuru w'ihuriro ry'amasendika y'abakozi bakorera mu gisata cy'inyigisho bimwe muri ibyo bibazo rero biremegwa n'ubushikiranganji bujejwe indero mu gihe yari umutumire mu nama nshingamateka mu ndwi iheze umushikiranganji w'indero François Habyarimana nawe nyine yatanze akaruro ku byigwa by'indimi hamwe n'amasaha y'ibyigwa ku bwiwe atagikwiye mu mashure umutegetsi ariko nawe nyine ashikiriza ko inyishu y'ibyo bibazo idatangwa n'ubushikiranganji bwonyine ubize umushikiranganji w'indero ni François Habyarimana
Burya naho twohinyanyura nitwovuga yuko dusha turonka systeme iri parfait naho duhinyanyura ejo hanze ikindi tuzosanga ro systeme harakandi buze uko harya muri education guhindura ikintu bitwara amafaranga menshi rero bidusha guca tuvuga ngo twacize desorme mu kwezi kw'icenda birajya mu ngiro tubiza kubishikiriza leta kugira ngo leta irabe tule contour hanyuma ivuze iti ivyo mwashikirije bimeze neza canke mwohinyanyura gutya tugasha tuvuga tuti rero tuzobikora bigende kuri akarorero ururimi rw'igifaransa ndabivugire nga rudatejwe imbere ivyo turiko turiyumvira vyose guteza imbere muri systeme educative tanke tucigisha mu gifaransa ntacho tuzoshika igifaransa ubu biga amasaha make cyane gose ku buryo rusanga umwana atametse igifaransa ugacurondera kumwigisha mu gifaransa ivyo uri kuramwigisha ntavyumva ugaca usanga umwana yitse gutyo arahejeje ejo cyangwa hirya yeje abaye umwigisha nawe yahejeje na cya gifaransa atakizi ugaca umusaba kwigisha mu gifaransa ugaca usanga ni ngorane ikindi n'amasaha twiga twebwe twiga twariga vamidi tugasubira iba premidi none ubu bigenda gute none tworondera koko ubumenyi twebwe dufise twize dans ces conditions abubu tubigisha ayo masaha mugiye kuraba arya amashuri tubona ari très performant bigisha amasaha menshi arenge yarya amasaha twebwe dusanzwe tuzi yemewe n'amategeko
ishirahamwe ry'abarundi bamwe mu mahanga bita diaspora ndundi mu gifaransa rivuga ko rigiye gutanguza ku nshuro ya mbere uyu mwaka higanwa ryo gushigikira imbono kazoza y'igihugu byatangajwe kuri uyu wa mbere n'urongoye iryo shirahamwe Samuel Ndayiragije hari mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru umukuru w'iryo shirahamwe yavuze ko ugwaruka rufise impano zitandukanye rushobora kwerekana biciye mu buhinga bwago bikorwa byose byoshitse iyo mbona kazoza anahamagarira kandi abarundi bose guhindura ingendo kugira ngo iyo mbona kazoza ishoboke
twebwe twabonye yuko nka diaspora iyo mbona kazoza ntishobora kuja mu ngiro mu gihe tutariko turabikorera kazi yaba leta yaba twebwe abandi babahanze baba barundi bose bitwa ko bakunda igihugu cyabo by'ukuri nico gituma rero twavuze tuti reka tugerageze dukore ibishoboka tuzane rero ico twise twebwe inkingi zimbona kazoza event akaba rero ari gikorwa kizokwama kiba buri mwaka muri kiya gitabo harimo inkingi akabona n'ama objectifs menshi aho umwe wese afite uruhara azogera ko kugira ngo dushore gusheka aho dusheka kuri nyambona kazoza bavuze tuti nyambona kazoza ntishoboka mu gihe atankingi twoba dufise zigize apana zijya zanditse gusa twe twavuze tuti rero reka turondere mu barundi bari mu Burundi abo twita inkingi y'imbona kazoza naho rero twazanye iryo higanwa twise inkingi y'imbona kazoza kugira tutangure kurondera inkingi abantu bumva ko ujya mugamba ari mwiza ariko kandi tutagize uruhara kugira ngo duhaguruke njya mugambi ntiwoshobo uko muvyibuke ivyanditswe biri mu bitabo n'ivyinshi mugambi tegera bica mu ngiro mu gihe abantu batariko barabikingira mu gihe abantu batabikorera kazi bica bibindoto tugomba yuko ubwo Burundi bw'ejo tubwubaka ntibushobora kubakwa tutarahindura ingendo dutegerezwa kuba bashasha kugira ngo ubwo Burundi dushaka kubona tubushike
Radio Indoni Culture, Chronique Sport.
Mwabyumvise hunaho numwanya w'inkuru y'inkino inkuru tubashikiriza imisi yose ya mbere uno musi tuvuga ingene urukino rwo guterura icuma mu Burundi rwagiye ruratera intambwe rubanje kwemererwa n'amategeko yo mu gihugu hamwe na mpuzamakungu ino nkuru y'inkino uno musi twayiteguriye na Jotan Iratuzi
Ni mu mwaka w'ihumbi 2010 hatanguzwa n'abaterura icuma iciyumviro cyo gusaba ko guterura icuma byo kwemegwa nk'urukino. Vincent Ntibarikure umwe muri abo anarongoye ishyirahamwe ry'abaterura icuma bo mu Burundi amenyesha ko Burundi bwagwemeye mu mwaka w'ihumbi 2015.
Ibyuma twakoresha icyo gihe byari ibyuma by'isima. Gacubona ku byuma bagomba guhurumbira byari ibyuma orijinale. Nabyo ibyuma orijinale kubironka dusanga ni ibintu bitwara uburyo bwinshi. Niho hace havaho rero icyumviro cyuko twokora runanirwa baterura ivyuma
ntivyagarukiye aho ishirahamwe ryo gorukino rimaze kwemegwa mu Burundi ryaciye risaba ko gorukino go kwemegwa mu makungu aha ntivyoroshe kuko ishirahamwe ryategerezwa kwerekana ko ryitaba amahiganwa mpuzamakungu kwemegwa aha bikaba byatwaye imyaka 9
kuko dusohokanya abakinyi hanze n'iryo tegeko au niveau de la Fédération Internationale bidaca biduha kuronka affiliation définitive icyo kintu cyaratugoye cyane cyaratugoye twaracijya nino kugira ngo usohokane umukinyi ni ibintu twasanze bidatwara uburyo buke ni nk'imiliyoni 30 kugira ngo umukinyi mutware hanze aho twayumwe ahubwo ntuhoho ni nk'imiliyoni 60
kubwa Vincent Ntibari kure arongoye ishirahamwe ry'abaterura icuma bo mu Burundi bavuga ko bafashwe mu mugongo n'ishirahamwe mpuzamakungu ry'ugo rukino bashoboye kwitaba amahiganwa mpuzamakungu kandi abarundi batwaye imidari
twarashoye kugenda muri Mauritius muri uku kwezi kwa kane turavyigaragazamo neza umukinyi wacu ari muri kategori ya 64 kilo twarashoye kuronka imidari ibiri y'inzahabu turagaruka ca turonka rero ubutumire bwo kuja mu yindi competition itunganijwe yabera muri Arabia Saudite
aha yemeza ko ikibazo c'amafaranga kikiri intambamyi ituma hataba amahiganwa menshi mu gihugu mu gihe ishirahamwe narongoye ryari gipfuza gutunganya amahiganwa mpuzamakungu
tubura abadusutse na ho nk'ubu tworonka nk'amashirahamwe adufata mu mugongo ubwo nyene twoca tubigaragaza
abaterura ivyuma mu Burundi bizwi n'amategeko kandi bafashijwe n'abamenyereza babo bubagira ku 200 barenga amajana 6 Burundi bugira igihugu c'ijana 92 mu bihugu 196 vyemewe ko bifise urukino rwo guterura ivyuma kwisi
Mugenzi wacu Jotoni Natuza arakoze kuri no nkuru y'inkino yari yaduteguriye ni nayo irangiza no makuru. Ndabashimiye mwebwe mwese mwafashe umwanya wo kutwumviriza. Nshimiye kandi na Kofi Olivier Intwari niwe yari kwatuma amajwi abashikira. Twese tubipfurije kugira ijoro ryiza mu bandi mukurikira n'ibindi biganiro byacu.
Nolis Nduwimana.